bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda amasengesho gusabira ico gihugu yarasanzwe aba mu ntango z'umwaka akaba yari yarahagaritswe kwerekiza ca COVID ya 19 kuri no wa Mungu yasubiye gutunganywa. Pasteur Antoine Rutayisire amenyerewe kwigisha muri ayo matoraniro yahaye ubutumwa ki abayobozi.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi. Iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi, vugana naba bahikize, babwira uko ibintu bigenda, babwira uko utekereza, kubahikize.
Uyu ni Pasteur Antoine Rutayisire mu nyigisho yatangiye mu gisabisho cyo gusabira igihugu cy'u Rwanda. Hakurya y'u Rwanda mu Burundi naho abarovyi basanga kwikingirikiza cha COVID ya 19 bikibagoye. Ano makuru yose arimo nagezo hijya nino ku isi turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tuwafitiye reka tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isaha. Ibisasu bibiri vya bombe bikekwa ko vyatezwe n'abiyahuzi vyaturikiye imbere y'isengero rya Ekleziya Katolika ryo mu gisagara ca Makassar muri Indonesia vyakomerekeje abantu n'imiburiburi 14. Polisi y'akarere vyaberemwo yavuze ko ivyo bisasu vyaturitse mu mwanya abantu babiri bariko bagerageza kwinjira mu isengero yari kwiberamwo imisa y'ibisandasanda. Argo Yuwono havugira polisi ya Makassar yirinze gutanga za abo babahitanywe n'ivyo bisasu, ariko avuga ko abo bamaze kumenya ko vyakomerekeje ari 14 yizeza ko ibindi biza gutangazwa inyuma y'amatohoza. Umwe mu bahinga mu vy'ibitero vy'iterabwoba akaba na mwarimu kuri kaminuza muri Indonesia yabwiye ijwi rya Amerika ko atankeka igitero cuno wa Mungu cakozwe n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Yasesanguye avuga ko igitero cuno musi gishusha n'ikindi cagabwe mu 2018 kwisengero Katolika ryahitwa Surabaya kigahitana abantu barenga 30. Muri video utwara ubushikiranganje burabi vy'amasengero muri Indonesia nawe yarungikiye igisata c'ijwi rya Amerika muri ico gihugu yateye ivyatsi abakoze ico gitero, ahamagarira indongozi z'amadini yatandukanye kwibutsa abayoboke bazo ko ata muntu n'umwe akwiye kuzira ukwemera kwiwe. Uwo mutegetsi yashimangiye ko ivyabaye uyu munsi bihushanye n'urukundo amadini yatandukanye yigisha, gutya hamagarira abanyagihugu gutekana no gukomeza ubwo rukundo. Indonesia twibutse ko ikunze kwibasirwa n'ibitero vy'intagondwa zitirira idini rya Islam. Kimwe mu vyahitanye benshi mu myaka ya vuba nico mu 2002 cagabwe ahitwa Bali kigahitana abarenga 200. Tubandanirize muri Madagascar aho Didier Latsiraka yahoze ari president w'ico gihugu yitavye Imana ku myaka 84 hashengeye nyuma y'indwi yaramaze ari mu bitaro aho yariko avurirwa ingwara y'ibicurane. Nyakwigendera Latsiraka yategetse Madagascar kuva mu 1975 gushika mu 1991 agaruka mu 1997 gushika mu 2002. Ubutegetsi bwiwe bwa gisosialiste bwaranzwe ahanini no gusubira inyuma k'ubutunzi bw'igihugu bivanze no kubaho nabi ku banyagihugu. Ibi vyatumye yeguzwa mu 1991 inyuma y'imyerekano y'urutavana ko yabatari bashigikiye ubutegetsi bwiwe. Yaje kugaruka ku butegetsi mu 1997 ariko naho nyene abukurwa ko n'abatari bamushigikiye. Inyuma yo kuvanwa ku butegetsi mu 2002 nyakwigendera Didier Latsiraka yahungiye mu Faransa ahamara imyaka 11. Mu 2003 yagiriwe n'icaha cyo kunyonyeza amatungo ya leta no kubangamira umutekano w'igihugu, gutyo acirwa umunyororo w'imyaka 5 no kumara imyaka 10 akora ibikorwa by'inguvu atabihemberwa. Ivyo bihano vyahavuye yamara bifutwa mu 2009. Muri no myaka 10 heze, President Didier Ratsiraka yari yaragarutse ku rugaru rwa politike rwo muri Madagascar aho yarakunze kuboneka mu bimenyesha makuru atanga intererano mu buzima bwa politike ya Madagascar. André Rajolina aramutswa Madagascar muri kino gihe abicije ku rugaru rwa Twitter yatangaje amakuru y'urupfu rw'umuhisi Ratsiraka avuga ko Madagascar ibuze intwari yitangiye igihugu. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezwe hirya nino ku isirika tuyarangirize muri Myanmar abakuru ba gisirikare b'ibihugu 12 barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye basohoye itangazo hamwe riteri vyatsi ico bise nguvu igisirikare ca Myanmar gikoresha kwanyagihugu baharanira demokrasi mu mahoro. Iryo tangazo ryasinywe n'abakuru b'ingabo za Amerika, Australia, Canada, Denmark, Ubwongereza, Ubugiriki, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Hollande, Korea y'Epfo na New Zealand. Ntibimenyerewe ko abategetsi mu bya gisirikare baje hamwe bagatera ivyatsi ibikorwa n'igisirikare c'igihugu kanaka. Abakuru b'ingabo z'ivyo bihugu muri iryo tangazo babwiye bagenzi babo bo muri Myanmar ko igisirikare kinyamwuga kibwirizwa kwisunga amategeko mpuzamakungu kigakingira abanyagihugu hakubaburabuza. Abategetsi bahamagariye bagenzi babo kuvavanura n'ico bise inguvu zidakenewe bariko barakoresha bakagarukana icizere n'icubahiro batakaje mu banyagihugu bivuye kunyifato bamaze iminsi bagira. Abandi bategetsi biyamiriza inyifato y'abasirikare muri Myanmar barimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres agaruka ku barenga 110 biciwe mu myerekano y'ejo kwa gatandatu. Antonio Guterres yavuze ko bibabaje cyane kandi atari byo kwihanganira mu burabo barenga 110 baraye baguye mu rekano harimo abana n'imiyabaga. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters naryo gemeza ko ejo kwa gatandatu abasirikare bari ku ruhande rw'abatembagaje ubutegetsi bakoresheje utudege duto tw'ingwano mu kuburarizamwo imyerekano y'abanyagihugu babandanya kwiyamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda. Amasengesho yo gusabira igihugu yarasanzwe aba mu ntango z'umwaka uko umwaka utashe yari yarahagaritswe kwerekiza cha COVID-19 yongeye kuba kuri no wa Mungu. N'amasengesho yabaye biciye kuri radio na televiziyo by'igihugu ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Asumta Kaboyi yabidukurikiraniye.
Kuri inshuro ya masengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse. Byari bimaze kuba kamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka ho amasengesho yo gushima Imana, amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka. N'amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye bose bagahurira hamwe mu mujyi wa Kigali bagashima Imana ku byiza ibagejeje ku gihugu bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza. Kuri inshuro icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko bayakurikiranye bifashishije radio na televiziyo by'igihugu. Usibye abari bayoboye aya masengesho abigishije ijambo ry'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse ibintu byinshi ariko yishimira ko umuco wo gushima Imana no gusengera igihugu gikomeje. Perezida Kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima Imana agaruka mu buryo Abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na COVID-19. Perezida Kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na COVID-19 Abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera Abanyarwanda.
As leaders, this gathering Nk'abayobozi rero guhura dutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera Abanyarwanda. Ntabashidikanya ko icyo cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku Banyarwanda, cyane cyane basanga mu intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe. Nta gushidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza.
Pasiteri Antoine Rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri Bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo. Pasiteri Rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavugwa muri Bibiliya, yasobanuye uko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona, iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi. Iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi, vugana n'abantu baha icyizere, babwira uko ibintu bigenda, babwira uko utekereza, kubaha icyizere. Cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite Imana, ikibazo dufite ni uko iyo wishingikirije ku byawe, ukishingikiriza ku mbaraga zawe, ukishingikiriza ku bwenge bwawe, rimwe na rimwe ubura ibisubizo. Ariko iyo uzi ko Imana ihari, uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'Imana ariko nzi neza yuko Imana iri buzane igisubizo. Ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza. Ugatuza mu bibazo bije, ugatuza intambara zije, ugatuza ibibazo bigukubye.
Aya masengesho yarasanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka. Ayo uyu mwaka rero akaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa COVID-19 bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi urakenuye tukivuga ibya COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari. Abarovyi barobera mu myeha ya Nyanzalake na Mvugo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bavuga ko bigoye kwirindikiza ca COVID-19 kwera ku gato baba barimwo ari buto kandi bagategerezwa kwegerana. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi kumwe ya Wanyanzarake, komine Nyanzarake intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, barazi kwico kiza gikaze kandi cica, kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha n'uko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika, ayo nayo akaba cafuye.
N'ukuri imigirwa ijaye na corona
n'ukwikingira
corona kuri no plage nk'abarovyi twamuneza kuko twaranatomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire ico kid bo badufasha ko crawl n'amazi mugabo amazi naho kibazo dufite ku mazi niko atamazi meza ariho tuvoma Tanganyika nayo ifite ubucafu. Ego hamavu ico abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chlor.
Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu funyafunyo y'Igifaransa ryabaronkeje abaganga babama hafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi.
Ukuntu rwana ngaha daye twaragize nibakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS sandukorana ngaha misi yose n'abaganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basika ngaha badufasha misi yose ku mpanuro aricho banyagihugu abarovye bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovye avuye mu mazi arakaraba haje gukaraba akamupima ubushuhe bampimye ubushuhe basa afite ubushuhe burenze ngo nyene haca haza intervention rapide kimutwara babasanzwe bapimira corona na Ebola. Ego
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzalake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo, ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi, kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baje gutera urusenga.
Ntibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene nandiho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera. Turabitahura nyene, turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba nahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa, ariko bakavuga ko bigoye ku murovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi kiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera. Ubona ko abarovye barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovye, agasaba abakoresha b'abarovye gupimisha abarovye kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikirandagate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uhundi nta metere ishoboka. Urumva ahi wacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi. Mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi. Mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barabapima yo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabindi ngingo bafata. Nuko ama rero uri kanuye byo biranagohe izi maske ziroye kwa amazi ndizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema.
Gaspar Nzisabira rongo ishyirahamwe ry'abarovye mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma amaso mu bihe by'iki kiza, bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza.
Desire Hatungimana, urakoze kudusomera iyo nkuru ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Muri Uganda naho President Yoweri Kaguta Museveni na Madamu wiwe Janet Museveni baraye bahawe urucanco rwa COVID-19 mu ntango z'ukwezi. Niho ibikorwa byo gukingira abanyagihugu muri rusange muri Uganda vyatanguye, ariko President Museveni ico gihe ntiyashotse acandarwa. Yasiguye ko atari bwahitemwo urucanco azokwiteza urwo yatewe n'urucanco AstraZeneca rukomeje kwinubirwa n'abatari bake. Ibindi na mugenzi wacu Dinashis Wahizi ari Kampala, Uganda.
Yambaye imyenda y'igisirikare, Perezida Museveni ari kumwe n'umufasha we Janet Museveni batewe inshinge z'urukingo rwa COVID-19 zakozwe n'ikigo AstraZeneca. Baruherewe ku ngoro ya Perezida Irina Kasero mu mujyi wa Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangiye gukingira abaturage ku kwezi gutangira nyuma yaho babonye inkingo zikabakaba miliyoni zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nyamara bitandukanye no mu bindi bihugu aho abakuru babyo bagiye gufata izo nkingo bwa mbere kugira ngo babere urugero abaturage, kubera ko hari amakuru menshi yagiye ahererekanywa ku mbuga mpuzamahanga anenga izo nkingo bigatuma bamwe batazigirira icyizere. Perezida Museveni we ntabwo yabimburiye abaturage be.
I have not yet been vaccinated, nor has Janet. This is because we wanted to start with the...
Ati nje n'umufasha wanje Janet ntabwo twari twikingiza kuko twashatse abantu bari kwisonga mu rugamba rwo kugwanya COVID-19 nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe icyo aricyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo. Icyo nicyo cya mbere. Indi mpamvu nari nakingirwa ni uko kenshi nje nkunda kwiyengesera cyane, ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwari rwo, kuko hari inkingo zikorerwa mu Bushinwa, izikorwa na kaminuza ya Oxford, zikorerwa mu Buhinde, hari n'iziva mu Burusiya. Ubwo rero sindamenya urwo nzakoresha urwari rwo, ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu. Nubwo rushobora kuzasohoka rutinze, rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubu ngubu rukazadufasha mu bihe biri imbere.
Longer, but it will come also. Maybe it will be used in the...
Amaze gufata urwo rukingo, Perezida Museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Mu cyumweru gishize, umuhungu wa Perezida Museveni, Generali Muhoozi Kainerugaba, yari ikingije abimburira abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu gufata urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'ubuzima muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yavuze ko leta iri hafi kwakira izindi nkingo kugira ngo batangire no gukingira abaturage muri rusange, dore ko izi nkingo za mbere zari zigenewe abakozi b'inzego z'ubuzima n'abandi bo mu nzego zihariye nk'abasirikare, abarimu, abanyamakuru n'abandi. Minisitiri yongeyeho ko bagiye kwemerera n'ibigo byigenga bishaka gukingira abakozi babyo kuzana inkingo mu gihugu. Anavuga ko Ubushinwa bwahaye igihugu inkingo zigera ku 300,000, ariko ko bategereje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kubanza kuzisuzuma mbere y'uko bazakira.
The Ministry of Health has received several requests.
Ati Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yasabwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo yinjize mu gihugu inkingo zo gukingira abakozi bayo ndetse n'abaturage muri rusange. Hazemererwa inkingo zizaba zasuzumwe kandi zikemezwa n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi, kandi izo nkingo zizanyura mu kigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu. Tunibutsa ayo mashyirahamwe ko izo nkingo agiye kuzazana mu gihugu arizo kuzaha abantu ku buntu, ntabwo zizaba arizo kugurwa.
But only for use within the organization.
Hagati aho, umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara za virusi mu gihugu, Pontiano Karebu, yatangaje ko mu gihugu hamaze kubonekamo COVID y'ubundi bwoko busa nk'ubwabonetse muri Afurika y'Epfo. Ntibiramenyekana niba uru rukingo rurinda barufashe ubwoko bwose bwa virusi ya corona. Abantu iki cyorezo mu gihugu basaga gato 40,000, kandi abenshi baravuye barakira, abandi 354 bo barapfuye, kandi hafi 50,000 nibo bamaze gukingirwa ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Hashize icyumweru kimwe Uganda yujuje umwaka kuva umurwayi wa mbere wanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Uko imyaka igenda, umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni n'abakobwa wagiye uratera imbere ku buryo buboneka, gusa haracana inzitizi zimwe zimwe. Mu karere kase kafacane cyane nko mu Burundi byo babyifashe gute? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo ibi arabigaruka ko na Madame Janine Kamaliza ari mu ihuriro ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, hamwe na Belize Ininahazwe amenyereza ekipe La Colombe FC y'abakobwa bakina umupira w'amaguru i Bujumbura mu Burundi. Madame Janine Kamaliza niwe atangura avuga uko iby'umupira w'amaguru mu bakobwa n'abafasoni byifashe mu Burundi.
Hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ubwo rukino rwifashe neza ariko ruracyafise intambwe yo gutera. Mvuga ko rwifashe neza kuko turabona ko hari amahiganwa atunganwa, hakaba inkino mu byicaro bitandukanye no mu mice itandukanye. Nicyo gituma mvuga ko gushikaho bimeze neza kuko urukino rurakinwa naho intambwe idashimishije cyane. Karorero notanga nko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turatunganya inkino championnat national nko mu cyicaro cya mbere muri Ligue A no mu cyicaro cya kabiri. Nko mu cyicaro cya mbere tukaba twararonse nk'imigwi ishika 10 ishobora guhiganwa. Twarakinishije inkino zishika kuri 90. Ubu muri kino gihe hariko harahiganwa imigwi iri mu cicaro ca kabiri. Iyo migwi nayo ni 10 nyende iracariko irahiganwa. Ni ukuvuga ko aho honyene turabona ko urukino rukinwa. Aho simvutse no mu mashure, kuko mu mashure ubu turabona ko hariho amahiganwa atunganywa za interscolaire, ugasanga ubwo rukino rw'umupira w'amaguru rurakinwa n'abigeme naho nyene no mu ntara gihugu nyene hagati mu ntara turabona ko hari nk'amaprovince aratunganya inkino. Aha nk'ubu nko kuri no saha turiko turavugana nabonye nk'abantu bo mu Kirundo batweretse ko kuvana itariki imwe z'ukwa kane hari inkino zitunganyijwe, hari imigwi ishika umunani zoba iri kwirakina muri iyo ntara honyene. Aha rero ni kubereka ko ugo rukino ruriho rurakinwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego, nashaka ndabaze ko ari icyicaro cya mbere n'icya kabiri, ibyo byicaro byose by'amahiganwa byatanguye kuba icyese haryane.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri twaratangujwe amahiganwa. Mugabo ya ni yarabandanya neza, ibihumbi bibiri harakinwe, ibihumbi bibiri na kabiri zirakinwa, ibihumbi bibiri na kane zirakinwa. Mugabo ntiyari shampiyona yuzuye, ariko ubu haraheze imyaka nka cumi ubunye turabona ko y'amahiganwa aguma akinwa.
Namwe Madame Belize, ku bwanyu mwitegereje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abapfasoni, mubona gwifashe gute mu Burundi no mu karere?
Ego, ubu icyo navuga, aho umupira w'amaguru w'abigeme ugeze mu Burundi ugeze ku ntambwe ishimishije. Urabye mu myaka yashize, je navuga nk'umumenyereza, kera wasanga abana b'abakobwa batabye bashaka, ugasanga wewe ni uri urabahimiriza kugira bakine, ariko ubu usanga umwana w'umwigeme aza nko ku kibuga wenyine akizana ashaka nawe gukina. Ngo ikindi kintu nabonye ni uko ababyeyi baramaze gutahura ko n'abakobwa iyo babikunze babishoboye ko bashobora gukina bakabaha impusha. Kera wasanga ababyeyi babasanga no ku bibuga bababuza gukina, ariko ubu usanga kenshi ababyeyi banabaherekeza kubibuga kubashigikira. Bumva ko ubu umwe byaramaze gukundwa n'abigeme bivanye no mu mashuri mambura muri primaire na secondaire. Ubu umwe hari amahiganwa y'abanyeshuri b'abigeme ku mupira w'amaguru, mbese muri siporo zose, ariko kera wasanga gusa ari secondaire gusa bakina. Ubu no mu mashuri y'intango usanga hariho ayo makompetisiyo y'aba bahuza. Rero muri rusange nk'uko Madame Jeanne yabivuze, ubu uyu mupira w'abigeme mu gihugu cyacu wifashe neza, naho novuga ko ari iki ijana ku ijana. Ariko ubu uyu amahiganwa ni menshi, barakina shampiyona irahari, yaba yabakuze cyangwa iy'abana. Ugasanga gusa igisigaye ni uko bamenyera gukina ajya amakompetisiyo yo hanze, bigasaba ko bakina amamaci menshi no mu gihugu kugira bamenyere izo hanze. Gusa cyo novuga ni uko ubu uyu umupira w'amaguru uri ku rwego rushemeye.
Mwavuze ko abana babigeme mu ntango bagonanwa batashaka kuza gukina n'ababyeyi babaguza, ariko mukavuga ko ubu bizana n'ababyeyi bakabaherekeza bakaza kurorera. Mwibaza ko ari kihe cahindutse muri ivyo bihe bibiri?
Ico novuga ni uko kera wasanga nk'umwigeme akina umupira w'amaguru kenshi bamwita nk'umengana, nta ndero afite mu bantu. Ariko mu nyuma imigwi yaragiye irigisha abakinyi kwanza babigeme kwifata rufasoni, yaba mu masosiyete, yaba mu mashuri, aho bari hose kugira kwanza indero. Nico kintu cya mbere cyatumye ababyeyi bashyigikira abo bigeme babo mu gihe nabo babikunze. Ego,
ikindi nokongera ko aho nyine ababyeyi iyo bamaze kubona hari nk'abigeme bagiye gukina bakabona barashoboye nko gusohoka bakaza gukina mu makungu cyangwa bakaza gukina mu yindi ntara, barabona ko haba hari si mikino gusa, barabona ko hari ikintu umuntu aba akeneye gushikako. Nibaza ko muri ico gihe n'ababyeyi baratahura kujya umwana umurungika bwa mbere abana b'abakobwa batabatwara mu ishuri, uko bagiye barajayo ari bakenya bakabona akarusho abo bana bagiye mu ishuri bazana mu kibano, byaratumye n'ababyeyi baza bararekura abana kugira baje mu nkino z'umupira w'amaguru.
Muribaza rero izo nzitizi ziba zikihari umugabo idakomeye nka kera zifatiye ku mico n'imigenzo, ko biriko birahinduka nk'uko muriko mubivuga?
Ego, inzitizi zijanye n'imico n'imigenzo aha mu gihugu cacu c'u Burundi biraboneka ko ariho akarusho, byarahindutse. Jewe inzitizi nsigaye mbona rwose ubu inzitizi ijanye cane cane n'uburyo ahashaka kuvuga ingene nk'iyo migwi ironka ibikoresho, nashaka kuvuga amashirahamwe canke abagwizatunga batarajijuka cane gushiramwo amahera mu migwi y'abigeme canke y'abakenyezi. Ico nico mbona kikiri inzitizi rwose gusumba ico cimico n'imigenzo.
Akaba ino gaduce dusozira makuru n'ibiganiro twari tuhafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro. Ari kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vya kano kanya vyashizwe hamwe na Facile Gebehu. Twemikwa izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na ubutaha.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio